Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mudutiza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yongabo Nanje ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
The promise of free trade and free movement is prosperity for all.
Uwo ni President Paul Kagame w'u Rwanda, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ubwo mu Rwanda hasinywaga amasezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika i Kigali. Yagize ati isoko rusange kimwe n'ubwisanzure bwo gutembera mu bihugu bizafasha umuvuduko w'iterambere rya Afurika.
Uwikekwa mu bitero bitari bike vy'amabombe vyari umutima abanyagihugu mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu kiringo c'indwi zitatu zirangiye yigishe mu masaha ya kare y'uno musi kuwa gatatu.
Nkuko twababwiye muri aya makuru, turagaruka mu buryo burambuye ku bijyanye n'amasezerano yasinywe i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru wa Nigeria atangaza ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram barekuye abigeme 91 ku bigeme 110 bari banyurujwe mu gisagara cha Dapchi mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu cha Nigeria mu kwezi guheze.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradio ya. Amakuru yacu avugwa kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze. Di ngaha muri Amerika, ikekwa mu bitero bitari bike vy'amabombe vyari umutima abanyagihugu bo mu gisagara ca Austin muri leta ya Texas mu kiringo c'indwi zitatu zirangiye yiyishe mu masaha ya kare y'uno musi kuwa gatatu. Yaturikije bombe mu modoka yarimwo iyi polisi cari kigiye kumuhagarika. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara ca Austin, Brian Manley, yatangaje ko bari hafi gufata uwikekwa muri ivyo bitero vya bomb yamenyekanye ku izina rya Mark Anthony Condit, umugabo w'umuzungu atagira akazi w'imyaka 24. Igihe igipolisi abapolisi bafise ubuhinga bukomeye ariko begereza Condit yikekwa mu bitero vya bomb, yaciye aturisa bomb yari mu modoka yiwe. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara cha Austin, Brian Manley, avuga ko bemera ko Condit ari we yakoze ibitero bitandatu vy'amabombe, harimo amabombe atanu yaturitse ahitana abantu babiri akomeretsa abandi bantu batanu. Yamara abategetsi bo mu gisagara cha Austin bagabishije ababa muri ico gisagara no mu micungararo yaho ko ashobora kuba hakira yani mabombe ataratogwa. Bamenyesha ko batazi impamvu zatumye Condit agira ivyo bitero vy'amabombe. Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bateye igikumu no munsi kwa gatatu ku masezerano akomeye cyane kuruja n'uruza atantambamyi mu vyereke budandaji mu karere ka Afrika. Amasezerano azotuma haba isoko ry'abantu umuri ya ridi n'imiliyoni 200 ry'agaciro kangana na triliyoni 3 n'imiliyari 400 y'amadolari. Mugambi ushaka gushikwa ko no gukomeza ubudandaji hagati y'ibihugu byo muri Afrika. Bitegekanijwe ko amasezerano kuruja n'uruza atantambamye mu vyerekeye budandaji hagati y'ibihugu byo muri Afrika aja mu ngiro mu mpera z'uyu mwaka. Ivyo vyatangajwe na Musa Faki Mahamat, umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Amareta y'ibihugu byo muri Afrika ategerezwa kwemeza amasezerano muri iki gihe. Yamara haracana impungenge ku bijanye n'aya masezerano. Uburundi, igihugu kibanye n'u Rwanda, nticarungitse intumwa muri iyo nama. Na leta y'u Burundi ntiyateye igikumu kuri ayo masezerano. Prezida wa Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu vyerekeye ubutunzi muri Afrika, ntiyitavye inama yabereye Kigali mu Rwanda. Ivyo ni mu gihe amashirahamwe aserukira abakozi muri Nigeria adashigikiye amasezerano kuruja n'uruza atantambamye ku bijanye n'ubudandaji hagati y'ibihugu vya Afrika. Yamara bimwe mu bihugu vya Afrika ubutunzi buriko butera imbere mu buryo bwihutirwa harimwo Ghana na Ethiopia vyateye igikumu kuri amasezerano. Bandize kuyani makuru yerekeye Afrika. Igitero c'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za Amerika mu bumanuko bwa Somalia muri indwi cisha abagwanyi babiri b'umugwi Al-Shabab gikomeretsa abandi batatu. Ivyo bitangazwa n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca Amerika mu karere ka Afrika, AFRICOM. Ibiro AFRICOM vyatangaje no musi kwa gatatu kwico gitero cabereye hafi y'igisagara ca Mubarak kiri mu bumanuko bushira urengero bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Vyinshi mu bitero vy'indege z'igisirikare ca Amerika muri Somalia bibera muri ako karere. Ibiro AFRICOM ntivyatangaje amazina y'abantu barondegwa mu gitero cabaye mu gitondo co ku munsi wa mbere. Ibari vya biro vyatangaje ko vyakoranye n'inteko za leta ya Somalia. Ico cari gitero kigira gatandatu kigizwe na Amerika muri Somalia muri uyu mwaka. Ivyo bitero bimaze kugirwa muri Somalia vyahitanye abagwanyi 17 muri rusangi. Icegera cha buramatari w'intara ya Lower Shabelle, Abdi Fata Haji Abdule, yabwiye ijwi rya Amerika Service y'Igisomali ko bariko bagerageza kumenya abo igitero cyo ku munsi wa mbere cyahiga. Amenyesha ko abo bantu bishwe arabayobozi b'umugwi Al-Shabab, yamara agatangaza ko ibirenga ngaho bizoshikirizwa inyuma yuko itohoza riherahejwe. Muri Nigeria, umushikiranganje ajejwe gutangaza makuru Lai Mohammed atangaza ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram barekuye abigeme 91 kubigeme 110 bari banyuruje mu gisagara cha Dapchi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu kwezi guheze. Lai Mohammed yabwiye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Abuja no musi kwa gatatu ko abagwanyi ba Boko Haram basize abo bigeme 91 n'umuhungu umwe kwibarabara. Ibiro vyiwe bitangaza ko abo bigeme barekuwe hafi y'isaha 9 zo mwijoro mu masaha ya ivyo biro bitangaza ko abo bigeme basuye muri iki gihe mu gisagara cha Dapchi. Ivyo biro bimenyesha ko atangwa ati zatanzwe kugira barekugwe. Ababa mu karere ka Dapchi bavuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram batwaye abo bigeme mu modoka 9 mu gisagara cha Dapchi babasigaho. Ivyerekeye abandi bigeme bakigizwe imbohe ntibitomoye. Umugwi Boko Haram wanyuruje abo bigeme kwishure iri mu buraro ku banyeshuri mu gisagara cha Dapchi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2018. Abana ibihumbi n'ibihumbi mu ntara ya Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakoreshejwe nk'abagwanyi mu myaka ibiri irangiye bifatiye ku ngwano hagati y'abagwanyi n'inteko za leta mu ntara ya Kasai. Mu mezi make yarangiye abana igihumbi muri bo baraje mu bigo bijejwe kubasubiza mu buzima busanzwe biyobowe n'amashirahamwe y'abagiraneza. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu Onicita Habana UNICEF kimenyesha ko muri rusangi intambara mu ntara ya Kasai yagize ingaruka ku bice bigera kuri 60% by'abana. Abana bagera ku bihumbi 10 bagize uruhara mu migwi yitwaje ibigwanisho. Amashirahamwe y'abagiraneza avuga ko igikorwa cyo gusubiza abo bana mu buzima busanzwe ari igikorwa kitoroshe kizofata igihe. Ingwano muri Kasai yatanguye mu mwaka w'2016. Abayobozi baba muri iyo ntara ya Kasai batanye mu mitwe n'inteko zijeje umutekano. Abajejwe itohoza ku bijanye n'agateka ka muntu bishyirahamwe ONU bagize impande zose ko zakoze ubwicanyi bukabije. Abantu barenga umuriyoni n'ibihumbi 400 barahunze ubwicanyi n'uruhagarara muri Kasai.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Ibihugu 44 byo ku mugabane wa Afrika mu nama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yari iteraniye i Kigali byashize umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu. Ayo masezerano azatuma iryo soko riba isoko rikomeye kurusha ayandi masoko nk'ayo y'ibihugu ku isi. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Ibyo bihugu bitasinye birimo Nigeria, Eritrea, Guinea-Bissau, Sierra Leone ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kuri uyu wa gatatu hari hitezwe ko ibihugu bishyira umukono ku masezerano arimo ibice bitatu. Igice cya mbere, ibihugu bya Afurika 44 byiyemeje gushyiraho isoko rusange bihuriyeho. Ibi bihugu bya Afurika bizajya bihahirana hagati yabyo nta nkomyi. Ibihugu 44 byasinye amasezerano bizanabasha gushyiraho uburyo bwo koroshya imisoro no kureba uko amategeko agenga impushya zo kwinjira muri ibyo bihugu yakoroshywa. Mu bihugu byashyize umukono kuri aya masezerano y'isoko rusange, ibihugu 27 nibyo byaniyemeje koroshya urujya n'uruza rw'abaturage. Muri ibi bihugu hari aho abaturage binjira mu gihugu kimwe bitagombereye uruhushya rwo kwinjira cyangwa se bakarusabira ku kibuga cy'indege. Muri aya masezerano hagaragaye ibihugu 43 byemeje amasezerano ya Kigali. abaperezida 19 nibo bitabiriye isinywa rya masezerano ibindi bihugu byohereje ba ministre b'intebe wabyo ndetse na ba ministre bubanye n'amahanga Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe muri iki gihe yavuze ko amasezerano y'isoko rihuriweho rya Afrika amaze imyaka 40 natekerejwe uyu muyobozi yavuze ko igishyizwe imbere muri aya masezerano ari agaciro n'imibereho myiza y'abanyafrika bose
The promise of free trade and free movement is prosperity for all Africans.
Perezida Paul Kagame ati kwiyemeza gutangira isoko rusange no koroshya urujya n'uruza rw'abantu ni ingirakamaro ku banyafrika bose kubera ko dushyira imbere agaciro k'umusaruro w'ibituruka muri Afrika. Inyungu dukura ku gutangira isoko rusange rya Afrika ni nazo abo ducuruzanya ku isi hose bazabona ibyo nabyo ni ibintu byiza. Turahamya ko igikorwa cy'uyu munsi ari ingirakamaro mu gihe tuganira ku ntambwe z'ubutaha z'icyerekezo cya Afrika twifuza. Umuyobozi wa Komisiyo ya Afrika yunze ubumwe Mustafa Kimama yavuze ko kwihuza kwa Afrika ari ingenzi. Uyu muyobozi yasabye abakuru b'ibihugu n'izindi nzego bireba gushyigikira aya masezerano.
Le monde change et change à grande vitesse. La compétition internationale est âpre.
Aragira ati isi iratembera kandi irihuta cyane ugupiganwa mpuzamahanga ku masoko kurahambaye cyane umunyantege nke nta mwanya yifitemo mu mezi ashize hasinywa amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu bituriye inyanja ya Pacifique Ubushinwa bwo bwatangiye umugambi ukomeye w'ubukungu Afurika yo nyuma y'imyaka 40 y'ubwigenge yaranzwe no gusigara inyuma mu bukungu ku buryo buhoraho yakomeje gusigara inyuma ku rwego mpuzamahanga ikibazo kiracyari kwishyira hamwe cyangwa dushire nkuko Nkwame Nkuruma yabivuze mu nama yatangije uyu muryango wa Addis Ababa umwanzuro wo gushyiraho isoko rusange wafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015 iri soko rya Afrika rizaba rihuriyemo na miliyari imwe na miliyoni 200 z'abaturage Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Arakoze cyane umunyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda kuri telefoni turi kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyakuba ambasaderi ishirwa umukono kuri aya masezerano rivuze iki ku bukungu bwa Afrika bivuze iki ku bihugu bya Afrika
Murakoze ni igikorwa gikomeye kuba uyu munsi abakuru b'ibihugu na guverinoma 44 basinye bashyize umukono kuri aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika ikaba rigiye aya masezerano akaba agiye gufungura isoko kugira ngo ibihugu bya Afurika bicuruze byongere ubucuruzi hagati yabyo aribyo bizongera ubukungu bw'abaturage bagatanga akazi ndetse bigatuma na Afrika igira ishobora guhahirana n'indi migabane ariko ifite ingufu mu ruhande rw'amahanga
Nyakubwa ambasaderi hari abakunze kuvuga ngo gushyira umukono ku masezerano ni kimwe ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba ibindi nizihe ngamba mufite kugira ngo ayo masezerano azashyirwe mu bikorwa nk'uko abayobozi ndetse n'ibihugu bya Afurika babyifuza
uyu munsi abakuru b'ibihugu na guverinoma bashyize umukono kuri aya masezerano ni 44 ku bihugu 55 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe ariko aba bakuru b'ibihugu bafashe icyemezo cy'uko kugira ngo amasezerano ajye mu ngiro ari uko ibihugu 22 ni ukuvuga ibirebye icya kabiri cy'abasinye baba barangije procedure ya ratification ni ukuvuga za procedure zo mu bihugu zo kugira ngo inteko nazo zemeze aya masezerano ni ukuvuga rero ko icyo twiyemeje no kugira ngo twese nk'ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano turebe ukuntu twaba twarangije procedure ya ratification mbere ya somi y'abakuru b'ibihugu izaba mu kwezi kwa mbere umwaka utaha Addis Ababa muri Ethiopia ngira ngo nicyo kintu rero cyangombwa ariko n'abatarasinye kubera impamvu zinyuranye nabo ngira ngo ntari rarenga ikizakorwa nuko tubaha umwanya kugira ngo ibyo bibazo babikemure ndetse bamwe muri bo bakaba basinye icyo itangazo rya Kigali cyo bise Kigali Declaration aho biyemeza gukora uko bashoboye kugira ngo nabo bazasinye ayo masezerano.
Mu bihugu bikomeye bitagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano cyangwa se ishyirwa umukono kuri ayo masezerano ni igihugu cya Nigeria, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'ubukungu. Kuba igihugu nk'icyo kitashyize umukono kuri ayo masezerano, nta mbogamizi cyangwa se inzitizi bishobora kugira ku bijyanye no guteza imbere ubwo bucuruzi mwifuza guteza imbere ku mugabane wa Afurika?
Nta nzitizi mbibonamo, kuko igihugu cya Nigeria nacyo kemera akamaro k'aya masezerano y'isoko rusange rya Afurika, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Nigeria yarabitangaje ko ari ngombwa ko aya masezerano afite akamaro, kandi ko na Nigeria izagira uruhare mu kuyateza, mu kuyashyiraho umukono, kuyateza imbere. Ariko birumvikana yuko buri gihugu harimo na Nigeria hari ibyo bagomba kubanza gukemura mu bihugu byabyo bijyanye n'amategeko, bijyanye na politiki, bijyanye na sosiyete muri rusange. Ngira ngo ibyo ngibyo nta kibazo, duha umwanya ibyo bihugu kugira ngo nabyo bikomeze ibiganiro n'ibitekerezo ku byerekeye aya gushyira umukono kuri aya masezerano. Donc nta kibazo biteye, tuzakomeza gufatanya na Nigeria n'ibindi bihugu kugira ngo twese tujye hamwe muri iri soko rusange na Afrika.
Mu gusoza, Bwana Nduhungirehe, ni iki mwabwira abavuga ko aya masezerano ashobora kuba ntawe atandukaniye n'ayandi masezerano yagiye asinywa ariko ntashyirwe mu bikorwa?
Ubu ngubu ibihe byarahindutse. Hari icyo nakwita ubushake bwa politiki bwisumbuye mu bakuru b'ibihugu, aho banavuze bati twashyize umukono ku masezerano atandukanye, twafashe ibyemezo mu myaka ishize ariko ntibyashyize mu bikorwa. Ubu ngubu ngira ngo ibihe byarahindutse. Icyagaragaye muri iyi nama ni uko abakuru b'ibihugu byinshi biyemeje noneho gushyira mu ngiro aya masezerano, ndetse unarebye n'umubare w'ibihugu byashyizeho umukono bitanga icyizere cy'uko noneho ibyemejwe bizashyirwa mu bikorwa, kandi natwe niko tubyizera.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye.
Arakoze Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, tukivuga ibijyanye n'isinywa ry'amasezerano ashyiraho isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika. Hari ibihugu bititabiriye iyo nama y'i Kigali, muri byo harimo nka Nigeria, Eritrea, igihugu cya Guinea-Bissau, Sierra Leone ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi ivuga ko kuba u Burundi butitabiriye uwo muhango wo gushyira umukono kuri ayo masezerano bitavuze ko batazayasinya. Ibyo byatangajwe na Alain Diomède Nzeyimana, ni umuvugizi wungirije w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aremeza ko ntacyo u Burundi bwahombye. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Alain Diomède Nzeyimana yemeza ko igihugu cy'u Burundi atagahombo na kamwe kizogira kubera kugitaba inama y'intumwa z'ibihugu bya Afurika iri kubera i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo ari mu bavugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko kutitaba bidasigura ko u Burundi butazoshyira umukono ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa. Agasigura ko ababijejwe bazovyiga kugira bafate ingingo ibereye ku neza y'Abarundi.
Muri make, kutitaba birafise icyabitumye, mugabo amasezerano hamwe yoba afise ikintu azokungura igihugu cy'u Burundi, nibaza yuko atacyo tuma u Burundi buyasinya. Oya, nta kintu na kimwe turiko turahomba mu byerekeranye n'amanama mpuzamakungu. Inama bateguwe kera rwose n'impapuro zo gukorera ko bazifite, abasigaye gusa kugira ngo abantu bicare bahinyanyure berekane yuko bari kumwe. Nawe ubundi nibaza yuko atangorane, nitwasanga koko harimo ibintu bizoteza imbere abene igihugu, nta kibuza yuko u Burundi butobisinya. Ni murindire leta imaze kubiraba neza igasanga bo bisinya muzobimenyesha.
Ijwi rya Amerika ribajije inyungu u Burundi buzoronka mu ngingo bwafashe yo kutitaba muri iyo nama. Icegera cuvugira umukuru w'igihugu avuga ko ari uko igihugu cy'u Burundi gishaka ko ubutungane bwokora kubijanye n'ibirego cyashikirije ku gihugu cy'u Rwanda.
Igihugu cyane cyane dufite nuko dushaka ubutungane gukora amabi leta y'u Rwanda igumi ikora ikorera abarundi aja habona cyo nyine kizobeza ni hamwe ubutungane bosanga koko ibyo bintu atari byo ariko dukurikije ibyego byose maze gutanga biraboneka yuko u Rwanda rukorakora ibintu bitari byiza ku gihugu cy'u Burundi.
Nayo abajijwe ko nimba iyo ngingo iterekana ko igihugu cy'u Burundi cikumira imbere y'amakungu Nzeyimana yishuye ijwi ya Amerika ko igikomeye ari uko imvo zatumye u Burundi butitaba iyo nama zumvikana.
Turiko turikumira igihugu kiritunganije abene gihugu bari ku kivi ibikorwa by'iterambere birabandanya gusa twebwe nkuko nyinshi baramukuru gihugu yabishikirije nidushobora kurungika intumwa mu gihugu biboneka yuko izo ntumwa zitoba zifite umutekano igikomeye gusa nuko twumva yuko dufite icatumye tutaja mwiyona
igihugu cy'u Burundi nticitavye inama iri kubera Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa 2021 kwezi kwa gatatu 2018 inama ifise intumbero yo gushira umukono kwihanahana ry'ibidandazwa atantambamye hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yashikirije ko intumwa z'u Burundi zidashobora kwitaba inama ibera mu gihugu cy'u Rwanda. Gihaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi abahungabanije umutekano mu Burundi mu mwaka wa 2015 kandi igihugu cyahonyanze amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye n'umutekano w'ibindi bihugu. Akaba yabishikirije mu rwandiko yarungikiye umunyamabanga w'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat ku wa 14 ukwezi kwa gatatu 2018 i Bujumbura. Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Tukiri kubijyanye nayo masezerano yasinywe i Kigali, mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yasabye impuguke mu by'ubukungu mu Burundi bwana Faustin Ndikumana gusesengura iki kibazo cy'ubuhahirane ku mugabane wa Afrika. Bwana Ndikumana avuga ko hari inyungu nyinshi zituruka muri ayo masezerano ko kandi ibihugu bitasinye ayo masezerano bishobora guhura n'ingaruka zitari nziza ku bukungu bwabyo.
Urabona ubunyi umugabane wa Afrika bakunze kuvuga yuko warukira inyuma mu by'ubutunzi, hanyuma rero iterambere ry'ibihugu rireko riraboneka ko rihagarara ukuntu imigabane ija hamwe ibihugu by'imigabane itandukanye bakaja hamwe kugira bagire ingufu. Hanyuma ivyerekeye urudandazwa, ubudandaji buramaze kandi kugaragaza yuko aribwo buzana iterambere mu gihugu icarico cose, kuko nk'uwo muri Afrika bica bituma ibidandazwa byiyongera cyane cyane ibidandazwa bita produit manufacture. Bakunze kuvuga yuko Afrika ishorera ibintu mu makungu hanze, ibidandazwa usanga bitarahingurwa, mugabe abafrika batanguye kujya hamwe bituma batangura gushoreranira nk'ibi bya produit manufacture, donc biba byahinguka cyane. Inganda rero ziriyongereye, urudandazwa ruriyongereye, abantu bagaye hamwe bigaca bitangura guhwizera urwaruko, urwaruka rukahakura akazi rukaja muri za kompetisiyo kubera amasoko aba ari karagenda yaguka yiyongera. Ugasanga rero ibi bidandazwa bikorwa mu bihugu bya Afurika biriko biragwira cyane, ni ikintu gihambaye cyane. Icyo rero mu manama nk'ayi kiba akaryo ko gutangura kugira amakontakti ukabona ugashobora kwiyumvira ibyo uzorata nawe bizo ushobora kuzoshira imbere ibyo ufite ko avantage comparatif nk'ibihugu byacu hoho mu Burundi turafise nk'ibyamwa byiza, amafi meza, ikawa iryoshe, barukera rugendo bose bakiyongera za serivisi ugasanga ziriko ziriyongera. Ibyo rero bica bihakaryo ibihugu byo kwiyugurura cyane bishobora kubonera aho bishobora kuza birahahira cyangwa bitwara ibidandazwa n'imitahe yabo.
Ndumva mwemeranwa muri make n'abitabiriye iriya nama bemeza ko iryo soko rusange rikenewe, ko ari ngombwa kugira ngo ubukungu bw'uyu mugabane w'isi bwiyongere. Mwe murabona hari icyo mwumva u Burundi buzahomberamo?
Hariho ndibaza ko ibihugu bishobora kuba byasivye uno munsi mugabo kumbure ejo bizosora kuri ayo masezerano bikaze birayafatira. Nibaza yuko igihambaye naho uwaba yasibye uno munsi yogenda karaba neza, kuko ako karyo nk'ako urabona turetse n'ibyo gaca gatuma ibikorwa bya leta by'amareta bikoma ku by'amabarabara manini manini ibusanga by'umuyaga nkuba. Urabona Afrika iri maze no gutera intambwe yo kuja kujya bya Nepal bavuga ingene bashaka kuza baragira umuyaga nkuba muri Afrika, rero n'abafasha Afrika bashaka kwifashiriza hamwe muri rusangi. Urumva rero utagiyemo kandi hari amafaranga amabanki akomakomeye cyangwa ibindi bihugu bitanga igihe ibihugu biri hamwe bifite ingufu nyinshi, wowe urumva utarimo ugasanga biriko birakurengana. Kandi nk'u Burundi twe n'igihugu gikeneye cyane iby'umuyaga nkuba, gikeneye amabarabara akomakomeye, gikeneye za infrastructure nyinshi. Iyo rero ziriko zirakomera biratanga nakazi opportunity kugwaruka niyo biri kubiruka abantu bakaronka akazi ugasanga rero nabije z'imitahe yinjira y'abagwiza atunga ibaye myinshi uyu gusanga rero kidafise amikore imitahe menshi yabikenewe cyane
kuri mwe rero murumva uburundi bukeneye kujya murari ya masezerano kugira ngo bwungukireho bimwe mu byo maze kutubwira ariko none kuba uburundi butagiye muri iriya nama ngo businye amasezerano birasa nkaho ari ukwikumira cyangwa se kwiheza murumva uburundi buzakora iki kugira ngo bushobore kuba bwahahirana na biriya bihugu 42 byasinye amasezerano
hariho ibintu bikunda guca mugendera n'ibihugu twamwise ico bavuga ngo chatuma tagenda muri iyo nama ariko ya masezerano haya sinywe kensha rigihe bahakarya ibihugu bitayasinye bakabiha umwanya wo kwiyumvira ntidusigwe n'iyo terambere rifatira ibihugu hamwe kandi n'Uburundi cari gihugu gifite n'amikoro make cari gikeneye kuraba inyene cyo guteza imbere na cyane cyane ko dufise ibintu byinshi imyamafi meza amakawa nziza ibya turizme ibyamwa uri bafise ibintu byinshi ngo ushobora ku ushira barero kugira buze burabihahira bubirungika muri aka karere cyangwa no muri Afrika urumva rero iyo terambere ryo kugira Afrika ireke kwama aragatimengo bayihakato ivyubudana z'umengo biri inyuma gasanga ni kabiri kwijana y'urudana za ku isi yose byo natuma n'urugwaruka rwa Afrika ruzaraja mu bihugu byo hanze by'iburayi bitanga n'ubugabano uko batakuba umwizero mushasha w'ubuduruza buraboneka ugasanga mbere n'injyane za politiki ziko zitera zigabanwa kuko abantu baronse ubuzi bagakora bakabona imyango myinshi yugura baja mu 2002 baratinda bakareka guterana intuguta hagati yabo batuma bama mu buntu bw'injyane zidafise ifatiro
mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho Deka Fidel Niyongabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi Fidel.
Rakoze di twabwiye ko uwike kwa mu bitero bitabike vy'amabombe vyari umutima abanyagihugu mu gisagara cha Austin muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kiringo cindwi zitatu zirangiye yishe mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatatu yaturikije bombe mu modoka yarimwo igihe igipolisi cari kigiye kumuhagarika umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gisagara cha Austin tangaje ko bari hafi gufata uwikekwa muri ivyo bitero vya bombe amenyekanye ku izina rya Mark Anthony Condit umugabo w'umuzungu atagira akazi w'imyaka 24 guko rero twabitebeye ko twavuze ku vyerekeye abategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika bataye igikumu uno munsi kwa gatatu ku masezerano akomeye cyane kuruja n'uruza tantambamyi mu vyerekeye budandaji mu karere ka Afrika tongeye tubabwira ko igitero c'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za Amerika mu manuko bwa Somalia muri yindwi cishe abagwanyi babiri b'umugwi Al-Shabab gikomeretsa abandi batatu ivyo bitangazwa n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca Amerika ku vyerekeye akarere ka Afrika AFRICOM ibiro AFRICOM vyatangaje uno munsi kwa gatatu kw'ico gitero cabereye hafi y'igisagara ca Mubarak kiri mu manuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru wa Somalia Mogadishu Vyinshi mu bitero vy'indege z'igisirikare cya Amerika muri Somalia bibera muri ako karere ibiro AFRICOM bivyatangaje amazina y'abantu barondegwa mu gitero cabaye mu gitondo cyo ku munsi wa mbere nyamara ivyo biro vyatangaje ko vyakoranye n'inteko za leta ya Somalia Umushikiranganje ajeje gutangaza amakuru mu gihugu ca Nigeria Lai Mohammed atangaza ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram barekuye abigeme 91 ku bigeme 110 bari banyuruje mu gisagara cya Dapchi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu mu kwezi guheze Lai Mohammed yabwiye abamenyesha makuru ku mbwa mukuru Abuja no munsi kwa gatatu ko abagwanyi ba Boko Haram basize abo bigeme 91 n'umuhungu umwe ku ibarabara ibiro vyiwe bitangaza ko abo bigeme barekuwe hafi y'isaha 9 zo mu ijoro mu masaha ya ivyo biro kandi bitangaza ko abo bigeme basubiye muri iki gihe mu gisagara cya Dachi bimenyesha ko atangwati zatanzwe kugira barekugwe naho ku vyerekeye Kongo abana ibihumbi n'ibihumbi mu ntara ya Kasai bakoreshejwe nk'abagwanyi mu myaka ibiri irangiye bifatiye ku ngwano hagati y'abagwanyi n'inteko za leta muri Kasai mu mezi make yarangiye abana igihumbi muri bo baraje mu bigo kubasubiza mu buzima busanzwe biyobowe n'amashirahamwe y'abagiraneza gisata cishirahamwe mpuzamakungu onu cita abana UNICEF kimenyesha ko muri rusange ko intambara muri Kasai yagize ingaruka ku bice bigera kuri 60% by'abana.
Shuti mwari muduteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Mbwirire ibihe byiza muhandanya mukurikirana ibiganiro kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.